mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nabara mkije nchuti wa kunze muteza matuiga neuzira jiju gya Amerika, nisamia ni Washington DC, mukirundi no mukinyagwanda, nunge ndaba hikaze mkigani liwanyu munhara, ekigani liwanyu munhara chuno musi, kiremeshe rejwe mhuko visanzwe mnistudio ya chumi numunani, kirongo inajewe diani na hazwe.
Kwa ulisa chaladu, nina wachuma chaladu jana muni, nwe nina alijia kutukoga, natujizo tulawazo, wadua dusa anuwa tina nwe shawenha kujiwaza, wanawantu kwa hajira kucha tulashukumbu mpoesa, tulashu.
Uyu ni umwe mumanyagihugu baraye bakomerekejwe cyane n'amasasu barashwe n'umupolisi ku mutumba Gatete wo muri commune Buso n'intara ya Kirundo. Iyo nkuru co kimwe n'iyindi ivugwa ku matora yo muri Kenya yapfuye abayimpfa gusa. Turagaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Na inda bicaye ku masonga sentare nta nyuzo ya Kenya yamenyesheje ko amatora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri ico gihugu yabaye impfa gusa. Yo sentare yasiguye ko ari amatora yabaye hakunyanzwe ibwizwa nshingiro kandi yaranzwe n'utunenge twinshi cyane. Imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi rongoye na Raila Odinga murunani na za yagumye iteri vyatsi vyavuye muri ayo matora isigura ko yaranzwe n'ubusuma bwinshi cyane. Bikaba bitegekanije ko Kenya isura gutunganya amatora bitarenze iminsi 60. Abacamanza bane kuri batandatu bagize sentare inyuzo ya Kenya nibo bafashe iyo ngingo yo gusubiramo ayo matora. Raila Odinga mu ijambo avuze mu kanya gaheze kuri NTV yo mu gihugu cha Kenya, televiziyo mu gihugu cha Kenya, ashimye vyimva mutima bacamanza bariye umutima amenyo bagashira ico yise ukuri ahabona. Yagize ati "Nduguriye twa mugina muri intwari mwambitse umushana na demokarasi ya Afrika kandi mukoze amateka akomeye muri intwari kandi amateka mwanditse muri demokarasi ya Afrika turizera ko atazosubira inyuma ndugaye etwa mugina." Aha tukamenyesha ruko Raila Odinga yarasanzwe yarahiganywe na Uhuru Kenyatta yatahukanye amajwi 44 n'ibice 8 kwijana, nayo perezida Uhuru Kenyatta bahiganwa asubira gutorwa ku majwi 58 n'ibice 3 kwijana. Muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo naho Felix Tshisekedi umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yateye akama abanyagihugu ko kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi hoba kugarariza amategeko mu ntumbero yo kwiyamiriza ingendo yo kudatunganya amatora. Ivyo ngo bizokogwa mu guhagarika gutanga amakori no kuriha amafaranga yinjira mu kigega ca leta. Ivyo vyatangajwe ku ijwi rya Amerika mu rurimi rw'igifaransa na Felix Tshisekedi ari nawe ayoboye urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Rassemblement de l'opposition congolaise. Tshisekedi avuga ko ari uburyo bw'uko perezida Joseph Kabila ko atacemewe kwerekana ko perezida ahari. Joseph Kabila atacemewe n'abanyagihugu. Tukibutsa muri make ko perezida Kabila amaze ikiringo c'imyaka 17 ayoboye igihugu cha Congo, ikiringo ciwe kikaba caheze mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze. Gushika ariko akaba atarutonde arashiraho rw'amatora mu gihe amasezerano yashizeho mu kwa 12 ku mwaka uheze. Yarategekanya ko atunganya amatora agahagarika umugambi yarafise wo guhindura ibwirizwa nshingiro. Na dijugi Amerika mutumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanya kuri FM 104 n'ibice 3. Bashobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze mu kiganiro cacu hanyu mu ntara duhera mu by'umutekano abanyagihugu babiri baraye bakomerekeje cyane n'amasasu barashwe n'umupolisi ku mutumba wa Gatete wo muri commune Busoni turi mu ntara ya Kirundo abanyagihugu bemeza ko barashwe bamaze kwinjizwa agasho igipolisi kamenyesha ko warashe yaciye ata ikigwanisho ciwe acarahunga ayo makuru akamenyesha ko ariko ararondegwa umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze mu ntara ya Kirundo niwe tubazi byinshi kwino nkuru
Kumugoroba kuri uwa kane nk'igihe cy'isaha 12 niho umupolisi azwi ku izina rya Ngendakumana Sipiriyano yarasa abagabo babiri amasasu yarashwe n'uwo mupolisi wo ku kirindiro cya Byanzo yarabakomerekeje cyane umwe ku kuboko uwundi ku bitugu Ndereyimana Amerika yoro w'imyaka 36 ari mu bakomeretse twamusanze aho ajyamye mu byumba by'indembe mu bitaro bikuru vya Kirundo yatubwiye uko barashwe
twagize gucya nyine turi gukaba yatumwe turavugana na mwana wacuje n'amafaranga mwana we yari yatoye ahubwo ngo azifuza kumubwira yampe n'ahavuga ati cyane hano guha yayitore dufite turashwana rero tumaze gushwana niho byagera umugabo muzima Apolisi bacaraza nyine bacu batabacara tujyana mu nibo nyine yaje kutwugana tugize turabaza wajya dusanze ngo tena nawe shawe ntabwo jiwoza bari bantu bagira gutya turashwumva umupolisi turashe twebwe twarimo turakangwa mu ngo tena nawe ko aje ngashaye ntabwo jiwoza
Ndereyimana avuga ko uwo mupolisi yabarashe yabashikanye aho abafungira akanemeza ko ari igikorwa yagambiriye
byari bisanzwe biri nk'umuntego none ko naga no hanze aho twari tukiri kuribaye yarabanje aragenda mu cumiti ntuze nyine aho mu nda ariruka arongeye amusubiye mu cumiti ibindi yaratugirana mu nzira yacu yaturase ubu yacuje turi mu nzira kuko bwana twari tunirukase yaturase mu nzira n'abaje kudukura badukuriye nyine turi ibiziga amaboko yavunaguye mugenzi wanjye ari ngozi bamurashe amasasu abiri rimwe ryo ngaha akukugu rimwe ryo ngaha munsi y'ibere ubwo bamujyanye mu ivuriro mu ijoro nyine ku kiremba aheje kumuha amaraso babonye amaraso agira mu kanwa telefoni zabuze umwana no kurera akaramba akatuboza hanyuma tukajya mu manza twavuye aha hantu
umwe mu bari bamugwaje yabwiye ijwi rya Amerika ko umubano utari ushemeye hagati y'abapolisi babiri bakorera kuri icyo kirindiro n'abanyagihugu bo mu gace ka Byanza
nabonye umubano wabo wifashe nabi kera abaguma bahigira abantu ko bazobisha watanwisha aho kubisha ntakwishe unafuma ndabagira ikinyuga mugabo ubu banikuye ko babana semura nyine byifashe nabi mu bantu b'abanyagihugu n'abapolisi ko twajya mu nkiko batuzaniye nk'abantu badushungera ugahambana mwe ngo abazana ibintu byo kumarana hari abapolisi babiri basaba nyine nyine bagira bopfa bahindura bakajya n'abandi
nk'uko amakuru atangwa n'igipolisi abimenyesha APCD Ngendakumana Sipiriyano yaciye asiga ikigwanisho ciwe aca arakura meza amaze kurasa abagabo babiri igipolisi kimenyesha ko uwo mupolisi ariko ararondegwa kugira afatwe ashigwe mu minwe y'ubutungane mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco ndarurinze imbere yuko rero duca tubasubiramwo amakuru amwe amwe mwadusabye ko tubasubiramwo tubanze tunyarukire gatonya mu gihugu ca Tanzania aho mugunya butatu ugizwe na leta ya Tanzania leta y'u Burundi n'ishamwe mpuzamakungu ryita impunzi RCR warayumvikanye ko impunzi z'abarundi za mbere zizotangura gutahukana kuva ku itariki ya 7 za kuno kwezi kwa 9 inyuma y'inama yabo mushikiranganje intwaro yo hagati muri Tanzania abicishije ku bitangazamakuru vya leta yamenyesheje ko izo mpunzi zitavye aka muzatewe n'umukuru w'igihugu cabo Pierre Claver Niyonkuru ni jisho ry'igihugu cya Amerika mu gihugu cya Tanzania
Inama yari imaze iminsi ibiri ihuza impande zitatu zegwa n'ikibazo c'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania yarangiye kuri uyu wa kane ku mugoroba iyo nama yabereye ku mugwa mukuru Dar es Salaam yari yitabwiye n'umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya Tanzania leta y'u Burundi hamwe n'ishami mpuzamakungu HCR ryita impunzi inyuma y'iyo nama umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu muri Tanzania yashikije ijambo kuri televiziyo y'igihugu mu iguru Nchemba avuga ko uwo mugwi uzotangura gutahukana impunzi za mbere kondwiza ku itariki 7 zo ku kwezi kw'icenda mu iguru amenyesha ko leta yiwe icikora ari gutahukana impunzi kugushaka kwazo
na nilipoenda nilikuta misururu mirefu wakijiandikisha kwenye kambi moja kwa zaidi ya watu 100 mpaka
atigiye nagendere kambi imwe gusa nasanze mirongo miremire yabiyandikisha abashaka gutahuka ku munsi yandikisha abari hagati y'ijana n'amajana 2 igihe najayo hari yamaze kwiyandikisha abarenga 800 mu minsi mike nk'inzu imwe gusa iheze mvuyeyo ubu bageze ku 12 bashaka gutaha biyandikisha kugushaka kwabo natwe nka leta icyo dukora no kubashigikira ku ngingo bafashe nkuko amategeko mpuzamakungu abidusaba ibyo mu Burundi umukuru w'icyo gihugu igihe yari kumwe na mugenzi we perezida wacu yaravuze ko amahoro ahari kandi yaramwijeje ko yiteguriye kubakira kugira ngo bubake igihugu cyabo na mugenzanje w'intoro ya gati mu gihugu yanambwiye ko imyiteguro yaheze yo kubakira ubu rero twizeye ko bazotangura gutahukanwa itariki 7 zo ku kwezi kw'icyenda aho ndizeye ko nabasigaye bazoca biyandikisha
hata ile kasi ya kujiandikisha itaongezeka zaidi.
Uwo mushikiranganje arahakana yivuye inyuma kw'igihugu ciwe kitazo kwigera cirukana impunzi kira noneho n'ubu harabakihari nk'uko bivuga habe n'abandi babandanya kwakirwa bahunze baba bava mu Burundi canke ahandi
wakidhani Tanzania inataka kuwatoa wakimbizi wa Burundi kwa nguvu. La hasha.
Abibaza ko leta ya Tanzania ishaka gukoresha nguvu mu kwirukana impunzi z'abarundi sivyo na gato ibintu biruko inyuma ya umukuru w'igihugu cy'u Burundi abahamagariye ngo batahuke mu gihugu c'amavukiro kuko amahoro yagarutse abandi nanje narabibarije mbere baremera ko bivuganye n'imiryango yabo basize iwabo nabo bakababwira ko hari amahoro abandi ni nk'abarimyi bishakira gusubira kurima baciye bitaba rero ako kamo maze biyandikisha ku bwinshi kugushaka kwabo nitubona ingene twebwe nka leta twakoresha inguvu ngo tubabuze kwitahira kandi babishaka n'umukuru w'igihugu yadutwenga kanatangara ingene tumuburiza abanyagihugu gutaha kandi bitavye akamukiwe
na yeye ametoa wito na wananchi wake wameitikia wamejiandikisha.
Ku Rwanda rwa leta y'u Burundi umushikiranganje w'intore y'agati mu gihugu yitavye iyo nama yemeye ko igihugu ciwe citeguye kwakira abanyagihugu baco. Pascal Barandagiye yibukije ko kuva kera leta yamyishaka ko bahunguka bakaja kubaka igihugu cabo. Barandagiye arahumuriza ko atangorane nimwe impunzi zihungutse zizogira kandi ko n'amatungo yabo acunzwe neza nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabihimirije abajeje intwaro n'umutekano. Leta y'u Burundi ivuga kandi ko n'ibibanza bazoshikiramwo imbere yo kubajanwa mu mihana yabo byamaze gutegurwa eka mbere n'imfashanyo za mbere bazohabwa. Barandagiye yibukije ko atari impunzi za mbere zizo bazitahutse kuko hari n'abandi bari bamaze gutaha baba bavuye muri Tanzania, mu Buganda, hamwe no muri Congo. Amakuru dukura mikambi impunzi yanduta nayo atamenyesha ko ishyirahamwe HCR ryamaze kumanika urutonde rw'intara zizotangurirwako. Izo nazo ni gisagara cha Bujumbura, intara ya Bujumbura Rural, intara ya Makamba, hamwe n'intara ya Ruyigi. Aho ni naho havuye igice kinini c'impunzi zahungiye muri Tanzania. Naho biruko hari bamwe mu mpunzi twavuganye mu minsi iheze abambere batanguye kwiyandikisha ngo batahukanwe bavuga ko bateteguriye gutahuka vuba. Unumwe muri bo
jewe sishaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi n'umutekano muke hamwe n'intwaro mbi je rero ntibirahera cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu ntahana ku nguvaka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga.
Iyo kambi yanduta nirimwo abamaze kwiyandikisha benshi bashaka gutahuka. Hamaze kwiyandikisha hafi 15,000 mu gihe hariyo impunzi zirenga 126,000. Igihugu cya Tanzania nico kirimwo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga 2,777 zikaba ziri mu makambi 3. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Inkuru yawe abantu bakunze ibijwi rya Amerika n'ikiganiro iwanyu mu ntara bashobora gusubira kuyumviriza kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com baja ahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara. zimwe mu nkuru mwadusabye ko tubasubiriramwo ubukene bw'ivuriro rya leta mu zone rya Rusera yo muri commune Murambya intara ya Murambya nyene butuma abanyagihugu baho bacumukura mu kwivuza ni mu giyo zone irimwo ivuriro rimwe rudende iyo naryo abanyagihugu bakavuga ko libarihisha amafaranga menshi bageranije na mikoro bafise umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Murambya iri hagati mu gihugu cy'u Burundi adufitiye ibyinshi ku ino nkuru
Abanyagihugu bo muri zone rya Rusera yo muri commune Murambya bavuga ko batorohegwa igihe bakitswe n'amagara bivuye ko atavuriro rya leta ribegereye aha ni mu gihe bibasaba gufata urugendo rurerure baca ku mavuriro ari mu ntara ya Bujumbura ihana urubibe n'intara yabo ya Murambya ivuriro ritoyi ryo mu rya Rusera ari naryo ribegereye nijya bihebeye imana iryo naryo ntibyakira ikarata yo kwivuriza ko yabarimyi hamwe n'abantu aho nikora Cyongeye ribasaba kwigurira imiti iby'abanyagihugu batamenyereye mu mavuriro ya leta uyu numwe mubaganiriye n'icyo cy'u America
utajyanye amahera 1,100 imbere ntuvugwa kubera bagira ngo banze ushire imbere amahera ngo boduherane haina ho mbere barenga nko kwavuga ko babishitseko
none we ntacyo shobora kuranga cyo 1,100 gamuti
ndabikusanza honyene jewe meruka gukora akazi haize imyaka 30 banku iyo ntagira no gupasura none ubu naho ngwara bashe mu gushika nga mzimba hafi ndavura ishitseho nawe ntibambura ntazanya amahimi imbere
uyo bishitse ukagwara udafite amafaranga yo kwivuza uco ubigenza gute
ni kurindira nkapfa cyanke nkazokira
niba bakopesha
bashe ntuyararana bakugopesheje na bakuzigira mu bitaro ntuzova kumwe kwa pereseje n'ikiziga bacugarana
ariko rero abanyagihugu barashima kuba bafise ivuriro nubwo barigereranya n'isoko basaba leta ko yo barosa iriborohereza
ngiye nkafise amahera barakubaza ati nta mahera ugira ukavuga ati ya utagira amahera ariko bakubwira ati kubera iki waje utagira amahera genda rero uzogaruka ni wayazana urabona ugiye mu isoko utagira amahera urabona usu bahagereranye no mu isoko kubera n'ivuriro rya privat atari rya leta
twebwe ikintu leta yo dufasha twisaba yuko ihobanye n'ivuriro rya leta rikadufasha hanyuma umugwayi agwaye akamwakira bakamuvura hanyuma agataha akajya kurondera note ayironse akagenda akayiriha mugabo yabo n'ingwana ntisezerana mu gihe atararonka naho ntibake bavuga ngo kutarariha genda
umubikira habona imana konsiliya arongoye ivuriro ritoyi ryo mu rya Rusera asigura ko barihisha amafaranga menshi abanyagihugu kugira ngo bashobore kuronka ayo bagura ibikoresho byo kubavura
ibintu twebwe turabona ko bizimba mugabo ntibituvako bivana n'ingene ibintu bigukwa muri kino gihe turabizimba ko kugira ngo dushobore kuronka ibyo bintu bishobora gufasha abanyagihugu babisange aho babishobora kwitora
kubijyanye no kuronsa ivuriro rya leta abanyagihugu bo muri iyo zone indongozi za commune Murambya zivuga ko biri mu mugambi musitanteri w'iyo commune Dieudonne Sabimana avuga ko mukurindira iryo vuriro bariko bararaba uko bakorana n'iryo rihari ryabikorera utwabo mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu
twaregereye urongoye isazi cy'ubuvuzi mu ntara ya Murambya aho yatumishije ko iryo vuriro n'ayandi mavuriro y'abigenga ari mu ntara ya Murambya ariko akora ibishoboka byose kugira ashobore kukwakira abarwayi bose na cyane cyane kuramo bivuza kubuntu abana atarashikana imyaka 5 ababyeyi bibungenze no gukoresha amarara karata ya naho nikora mu bita makamu icyo kintu rero urunguye intare yuvuze yatumishije yuko bamaze kuronkera uruhushya atubwire ko ari hamwe byamaze gutanga ho mu bivuro by'umbukeye akatwemera nuko no mujya gusera naho nyene icyo kintu bishobora gutangura maze urakarakoresha ivuriro hasanzwe mu kurinda yuko baronka ivuriro rifasha umugongo na leta
Muri rusangi amavuriro nka yose yabihebeye imana ari mu gihugu asanzwe afata mu mugongo leta mu kuvura abanyagihugu ariko rero n'ubunyene urongoye ivuriro rito iryo mu rya Rusera avuga ko bafise ubushobozi buke bwo guhemba abakozi ivuriro rikeneye ari naco gituma abandanya avuga ko muri kino gihe iryo vuriro rifise ubukene bw'abaforoma babiri umubikira habona imana konsiliya asaba leta kuba baronsa mu kubashigikira
leta iyo dushigikira mu kutoronsa abakozi bakwiye kuko ibyo kunda yuko turondera abo bandi kuko abanyagihugu n'undi boca baguma bidoga ko twabazimbye cyane
ivuriro rito ryo mu rya Rusera rifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 9,284 ibyo biruko mu giryo vuriro ari ryo ryonyene riri muri zone rya Rusera iharugwamo abantu hafi 20,000 mu ntara ya Murambya iri hagati mu gihugu Diane Ndonse ijwi rya America
how crazy it could be. Baby, baby, don't take it easy. When you would leave, I swear I can't breathe. Do you really care, baby? People won't die, oh, oh, mess up. Me fire, darling, darling. If you touch me one more time, I might lose my mind. If it's too much, yeah, can we go slowly? Cause I can't take it.
Nuko rero akarimbo ni slowly kumuririmbyi Medi, muririmbyi Medi akaba ari umunyarwanda ariko asanzwe bangaha muri Leta Zunze za Amerika muri kino gihe akaba ari muri ico gihugu c'u Rwanda mu programme zitandukanye ziwe. Ni wa mwanya rero duca tubatahiriza abanyu tukabahuza n'abanyu nkuko mwamwe abidusavye. Wa mbere duse ku murongo ni Teofili mwiriwe. Teofili mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ego, murakomeye namwe?
Turakomeye natwe ngaha muri Ngungu.
Muri Ngungu.
Ngungu muri Nord Kivu, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, teritwari ya Masisi.
Teritwari ya Masisi. Havugwa makinga ho onye muri teritwari ya Masisi ga Teofili.
Angaha urebye nyine amwe na amwe harabera umutekano mukeya, ahandi sinyine bararyama bagasinzira. Umutekano ndagusesuye muri Masisi yose en general.
Abarundi n'abanyarwanda baba ngaho naho havugwamo amaki?
Abarundi baba ngaha turabana nda kibazo, abanyarwanda nabo turabana mu mutekano nta kibazo. Ese turasangira tugasabana.
Nuko Teofili ukaba ushaka ariko uno munsi rero tugutahiriza nde?
Ndashaka kugira ngo mundahirize abarundi bose bari aho ngaho mu ico gisagara nyine bazi ku izina rya Teofili. N'abandi banyarwanda bamwe ngaha twiganye amashuri abo banzi ku izina rya Teofili kuko ni benshi ngo ndi kujya mfata muri en general. Na nyine nabo duturanye aha ngaha nabo mwaka karere za Goma, za Kinshasa, za Lubumbashi, Rutshuro na Kisangani.
Urakoze cyane rwose Teofili ngaho onye muri Congo, kugira umunsi mwiza.
Nuko namwe murakoze mugira umunsi mwiza rw'ijya Amerika.
Murakoze cyane. Dufite kandi Iradukunda ku murongo. Iradukunda mwiriwe.
Mwiriwe.
Murakomeye.
Turakomeye.
Muherereye amajahe namwe?
Duherereye ku mutima wa Karingane region ya Cumba, intara ya Muyinga.
Intara ya Muyinga. Ngahe Muyinga havuga udukiga Iradukunda?
Muyinga turakomeye n'amahoro. Turagenda muri kande turagaruka.
Mugeze muri kande travail. Wowe turatwumva uracari muri mu mashuri yisumbuye? Uri mu wakangahe?
Ya premiere pedagogi.
Vyagenze gute none muri ivyo bikorwa vy'uburuhuko?
Tubumba amatafari muri kumutumba wa ruganiza.
Amatafari agahiza agakora iki?
Amatafari se kubakira abatwa muri ya drone ya Cumba.
Haraguriyemo abasangwa butaka benshi muri Cumba ga Iradukunda?
Ego bariyo.
Mbe kandi kazina kawe ni gute?
Edi.
Sabge?
Edi.
Edi. Mhm. Nuko rero iradukunda idi ugashaka kuno munsi dushatse gutahiriza nde?
Ndatashya abanyeshuri tugana harimo Emmanuel Girikwishaka n'uwo bitwa Silibere n'uwo bitwa Eric.
Mhm.
N'uwo bitwa Cindy Irimine.
Mhm.
Na mama bitwa Nkoreyimana Beatrice atetse Frere bitwa Ngira neza Audrey.
Mhm.
Ndatashya n'umunsi bita Sisi.
Mhm. Bose ukabipfuriza iki kuri uno munsi? Urakoze cyane rwose iradukunda Edi ngaha muyinga ugira umunsi mwiza na wewe.
Murakoze Jiji Amerika.
Mhm.
Bahora bavuga tugera baruha niko bameze. Ntibifuza ko tubana. Oh na 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 na. Bagahimba magambo yo gutera kunyaka ari tububuza urukundo wa
Ejo ga Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara ku murongo wa telefone turafite kandi na Nathan Miriwe. Nathan amahoro amahoro neza Nathan akandi kazina kanyu
ari cyatari
sabwe
cyatari
muherere amaja hehe gana 5
ambiye cyarambiye n'amazamugirisha
mu gihugu cha Zambia neza na neza rusaka vugwa makinga ho rusaka mu barundi n'abanyarwanda
atana neza kire kuzuba
uruzuba muraguma ni zuba gushika nko mu kwa kangahe gana 5 gushika mu kwa 11 mhm. Nuko rero Natanu gashaka iko no musidugutahiriza nde?
Kandi na cyabitsa abashyirangira ngira mu rumunge.
Mhm.
Ane na nyishi y'ikitwiganye yarawo makizuka.
Mhm.
Nabatsa no mugindi yitwa Jonata Ererohe.
Mhm.
Barawo mu rumunge.
Mhm.
Natasa na mukuru wanjye ngira mu rumunge. Kwa nzu nayo wote azu singukuye kuti yebyo.
Mhm.
Ni nabaje ndiwe banyanga.
Bose ukabipfuriza kuno munsi.
Ari kuri munsi ni.
Urakoze cyane ngaho Lusaka Zambia abarundi n'abanyarwanda bahari muti ijo rya Amerika ribafite ku mutima ibiganiro dutegura ni vyanyu ni muzoze namwe bwe murabi teramwo agacumu.
Mhm.
Uri gihe bakagiri ni hari I am stronger with you my baby
Ni pole nyene buke
nuko raba ingene biba burundu bikamera neza rikareka kwizi mfata kibanza
yego tiko turagerageza
je dene muramaja hehe
ni muri komine Kiremba ya Ngozi.
Kiremba ya Ngozi havugwa makinga ko Kiremba Ngozi ga je dene
na meza kweri rashi manatima ninziza
yego ugashaka kuno munsi tugutahiriza nde
nasa gutasha nyana abagenzi banje twigana.
Mhm.
Nkako yireme Jide.
Mhm.
Nande zima Evariste.
Bose ukabipfuriza iki?
Nabandi nyene abariyeze.
Ugatubipfuriza iki?
n'umujyango wanjye ndayifuriza nyene umunsi mwiza.
Urakoze cyane Dieudonné, na wewe ugire umunsi mwiza. Akaba ino ngaha duceye dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze mariko muratwumviriza mwakoze. Tubashimire byimva mutima Diane Nahadwe na Innocent Kimenyi mari kumwe, twifurije kururanirwa mu banyu. The extra mile makes you say I satisfy you, and I will love you in the morning and the day.